Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Sangwa ikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gatika kawe murano makuru y'ikirundi kuri igenekerezo rya 18 rusama mwaka wa 2022 aratwateguriye nayo agizwe n'izi ingingo nkuru nkuru zikurikira ibisekarira bitandatu by'abasirikare b'abarundi bahitanywe n'igitero cy'aba Al-Shabab giheruka kuba mu gihugu cya Somalia byaratowe kuri uyu wa kabiri. Abasirikare b'abarundi bavuga ko n'ubu hakiri ibindi bisigara by'abandi basirikare bitarashobora kuboneka. Muraza kubyumva muri ano makuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch najo yasohoye icegeranyo kuri wa gatatu w'icegeranyo cyerekana ko abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD uri ku butegetsi babandanya abicwa bigakogwa na bamwe mu nzego z'umutekano. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buragabisha aborozi bo mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi kutabaga canke kudandaza inyama z'inka muri kino gihe hateye indwara itaramenyekana kuri ico gitungwa. Aya n'ayandi mu kanya kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe. Amakuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Ibisigarira bitandatu by'abasirikare b'abarundi baguye mu gitero cy'aba Al-Shabab giheruka kuba mu gihugu cya Somalia iyo bari kugarukana amahoro byaratowe kuri uyu wa kabiri. Ivyo bisigarira bikaba byatowe n'abasirikare b'u Burundi mu ntambara zo gusubira aho Self Baraf bari bafashe bagerageza gutahukana ibisigarira by'abasirikare bahasize ubuzima. Amakuru atangwa n'abasirikare bari muri ico gikorwa avuga ko hari n'ubu ibisigarira by'abandi basirikare bitarashobora kuboneka. Inkuru twategura mugenzi wacu George Nimenya.
Abakuru atangwa n'abasirikare b'Abarundi bagiye muri ico gikorwa avuga ko bari barongowe na Lieutenant Colonel Karamiza asanzwe atwara bataille 64 ya Atmis. Abasirikare bageze ahahoze ikirindiro basanze hari ibisigarira by'abasirikare batandatu harimo n'icyo wahoze atwara batari ya 31 ya Atmis Lieutenant Colonel Ndayiragije. Ayo makuru nyene akavuga ko batashotse bavyegeranya ahubwo basanze abarashabab naho bari bahunze inyuma y'ukurasana umwanya muto n'abasirikare bari bateze amabombe aturika kuri ivyo biziga. Abasirikare babanje guturitsa ivyo bisasu babona kwegeranya ivyo bisigarira by'abasirikare batandatu. Ibyo bisigarira byaciye bitwagwa ku ngwa mukuru kugira ngo hategurwe ingene bizoheza bigatabukanwa i Bujumbura. Ibyo bisigarira bica bikwiza ibisiga indwi bimaze kuboneka by'abasirikare basize ubuzima mu gitero cy'abihebyi b'aba Al-Shabab cyabaye itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abasirikare bari muri icyo gikorwa bavuga ko hakiri ibiziga by'abasirikare berenga 30 kugeza n'ubu batarashobora gutora aho biri. Igisigare cy'u Burundi mu itangazo cyasohoye inyuma y'iminsi mike icyo gitero kibaye cyavuga ko hapfuye abasirikare 10 abarenga 20 barakomereka hamwe n'abashika kuri 5 babuze irengero.
Mugenzi wacu George Nimenya arakoze. Amakuru twateguriye arabandanya mu gisata cy'agateka akazi na muntu abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Bujumbura barabandanya kwicwa, kunyuruzwa no gupfungwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo tubisanga mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa gatatu n'ishirahamwe mpuzamakungu iharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch. Mu matohoza yakozwe na Human Rights Watch basanze abakora ayo mabi ari bamwe bari mu nzego z'umutekano, iperereza hamwe n'imbonerakure idonido na Beni Axela Kana.
Muri ico cegeranyo ishirahamwe Human Rights Watch rivuga yuko hagati y'ukwezi kw'icumi k'umwaka uheze n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka iryo shirahamwe ryakoze amatohoza mu bantu barenga 30. Muri abo harimwo abakorewe amabi, bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu na bamwe mu barongoye imigambwe itavuga rumwe na leta. Nk'uko biri mu cegeranyo ca Human Rights Watch, amatohoza yakozwe ahanini mu ntara zibiri za Cibitoke na Kayanza yerekana ko abategetsi bo mu ntara babangamiye bikomeye abanyagihugu batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Muri izo ntara, Human Rights Watch ivuga ko ukudahana ibyaha, ubwicanyi, kuboreza igufa abantu n'ayandi mabi byabaye murengera. Human Rights Watch ivuga kandi ko yaronse ireresi irimwo intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi bigamba ko bisha abantu. Human Rights Watch mu cegeranyo cabo bavuga ko mu ntara ya Kayanza bamwe mu bajejwe umutekano hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure bamaze igihe bica abantu. Human Rights Watch muri ico cegeranyo ivuga ibitero vyabaye mu mwaka w'2020 no mu mwaka w'2021 mu ntara zitari nke z'u Burundi. Igitero kimwe cakozwe muri komine ya Matongo kikaba cahitanye abantu batandatu n'abandi batatu bakomeretse. Kuva ico gihe abanywanyi b'umugambwe SNL baciye batangura gufungwa bagirizwa ico gitero. Muri ico cegeranyo bavuga kandi ko ifatwa n'ifungwa rya Tony Germain Nkina aharanira agateka kazina muntu ryerekana ko mu Burundi abaharanira agateka kazina muntu batorohewe. Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga kandi ko intara ya Cibitoke iza ubwa mbere aho agateka kazina muntu gahungabanywa cane. Ibintu vyagiye kunyuka inyuma y'ibitero vyabaye mu mwaka wa 2021. Human Rights Watch isoza icegeranyo cayo isaba leta y'u Burundi kwiyamiriza ihohoterwa rya kiremwa muntu bikorwa n'abajejwe umutekano n'ugwaruka rw'imbonerakure. Kwankira ugwaruka rw'imbonerakure kwigenza nk'abajejwe umutekano be n'uko leta yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu no kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro mu Barundi bose.
Benyaxe lakana na wenyene tumushimire mu makuru ajanye na gatakaze na muntu kandi Dr. Christos Tahabu agiye kurara ijoro giwe rya kabiri mwibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'iminsi 45 yaramaze mu gasho k'ibiro bikuru by'iperereza mu byaha bigera kuri bitanu yagirizwa ibyaha bibiri gusa nivyo bitegekanwa n'igitabo mpana vyaha Burundi bisigurwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima yanonosoye amategeko kubwiwe ngo iryo pfungwa ry'uwo yahora arongoye ibitaro Kila Hospital rinyuranyiwe n'amategeko. Dukurikire Maître Gustave Niyonzima.
Maturaze ibivyo bamwagiriza igihe yabonana n'umushikiriza manza ico bita le chef d'accusation n'ibintu bitangaje cyane. N'ibintu bitanu bamwagiriza icitwa foyer usage de fond perturbation de l'économie nationale ico bita ama costa janye n'ingene amashirahamwe abatunganije ico bita infraction à rapport avec la constitution de la société n'ikindi ingene ngo ibitaro bikora Kila Hospital ico bita abidendensos muri ivyo byose bitanu uri kurabiraba bibiri vyonyene nivyo bitegekanijwe bikongera bikavuga ingene bihanwa n'igitabo mpana vyaha twita code penale ni foiza zidofo n'ico bita abide de biensos. Ibindi vyose amategeko ntiyabitegekanije. Rero iyo turi mu vy'amategeko ni ya ingene avuga nta muntu ashobora guhanwa ku bintu bidategekanijwe n'igitabo mpana vyaha congere kivuge n'ingene bihanikwa. Rero n'ibintu bitwereka ko birimwo igipfungu cinshi harimo utunenge harimo ibintu biri nyuma byinshi izo rero niko umuntu yosabe
uwo mushingwa manza arongera kerekana ko iyo dosiye yaranzwe n'ubuhonyanga amategeko ategekanywa n'igitabo gitegekanya ingene imanza zicibwa zikongera zikaburanishwa. Avuga ko ari dosiye ya politike isumba dosiye y'ubutungane. Dusubire dukurikire Maître Gustave Niyonzima.
Tugarutse rero kwitungwa yiwe mumenye ko yafashwe itariki 30 kwa gatatu ntiyamenyeshwa icafatiwe nta manda bamuhaye nta convocation. Ibyo byose rero bigahonyanga ingingo y'amajana 230 na 14 ya code de procedure penale. Hama rero amategeko rero iyo bariko barayahonyanga uko ategerezwa kubahirizwa hategerezwa guca haba ico twakwita la milite y'ibyo byose byaba. Ikindi nacyo ntigeze amenyeshwa agifatwa n'inyamiramabi zo mwiperereza ko afise ububasha bwo kunuma mu gihe atari kumwe n'umushingwa manza wiwe, kandi no mu gihe yoba umushingwa manza adafise uburyo bwo kumishwa ko bamuronderera uwundi biciye mu vyo bita ordre de l'avocat. Ivyo vyose rero ntivyabaye bihonyanga ingingo y'icumi mu gace ka gatanu n'ingingo y'ijana na 38 ya code de procedure penale. hama ntibigeze bafata bamenya ati natwe tugira ico bita infection a décharge nk'uko ingingo y'ijana na cumi mu gace ka kabiri ca kico gitabo ca code de procédure pénale bavuga ati enquête itegerezwa na infection kuba a charge ya décharge ariko kuri we kubera ari ibintu vya politique ari n'ibindi n'ivyo baciye bamwegekako hama ico twakwita présomption d'innocence ku muntu aguma ari umwere ico cose ntikigeze kijimbere ngo bacisunge bitwereka yuko ibyo byose bihonyanga ingingo ya 40 y'ibwirizwa shingiro ingingo ya 14 muco twita pacte international relatif aux droits civils et politiques hama kandi umuntu bamba bamenya ko gupfunga umuntu bizu bwa nyuma kwitegereza ibyo bashira imbere nkuko article 54 ya code de procédure pénale ibivuga hama murare yashikirijwe imbere y'umu mushikiriza manza haciye iminsi irenga 45 afashwa ibyo byose rero bihonyanga ingingo ya 34 ya code de procédure pénale ivuga ko muri phase ya procédure ya garde d'avis umuntu akarenza iminsi indwi rero umuntu yovuga ati igifungwa giwe n'ibintu bitumvikana birimo akagwe k'abantu bo hejuru bagomba kunyaga urukomba amazi mitahe yakira n'abandi bantu
wakabaye umushingi wa manza Gustave Nyunzima yanonosoye ibijanye n'amategeko tumira mate mu kanya amakuru arabandanya kuri radio Inzamba.
Inzamba
amakenga ni yose mu bakozi bo mu gisata kijeje gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati ayo makenga akabafatiye kwitunganywa ndibi by'akazi muri ico gisata nitangwa ry'amasoko adakurikijwe amategeko aho bakozi bakaba badoma urutoke ku bayobozi bakuru batatu bakora muri ico gisata ko aribo baza kwisonga muri ayo manyanga ivyo biri mu rwandiko bashikirije umushikiranganji ajejo masoko ntangaguvu ubutari na gataka aho bamusaba kubogoza abo bayobozi ibiri muri urwo rwandiko narahawe nkengurutse
muri urwo rwandiko abakozi bakora mu gisata cyo gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati barataka batakambira umushikiranganji ajejwa amazi amasoko ntanganguvu ubutare na gataka ko yobogoza abakozi bakuru bakuru uko ari batatu ahandi ho ngo iryo shirahamwe riratembagara nta gisivya. Abakozi bakaba muri urwo rwandiko berekanye ingene amasoko yagiye aratangwa nabo bayobozi batisunze amategeko agenga itangwa ry'amasoko bakayatanga ku mafaranga y'umurengera mbere ntibanahanuze umugwi washizweho ngo ukurikirane itangwa ry'amasoko muri iryo shirahamwe. Bumwe mu burorero butangwa ni soko ryo kubaka utuzu twa sugumwe bashize mu biro byabo aho kamwe kubatswe ku miliyoni 10. Si ivyo gusa, abakozi baravuga n'amanyanga yaranzwe mu itangwa ry'isoko ryo kubaka umugende w'amazi ku isoko ntanga nguvu rya Rusera ni mu ntara ya Muramvya. Eka no mu bumanuko w'igihugu ngo amahera yarishwe ubatse digesteur ya biogaze kuri Semakamba ngo yapfuye ubusa kuko itigeze ikora kandi undura nk'uko ubwo rwandiko rubandanya rwerekana ubunyonyezi buranga abo bayobozi uko ari batatu na kazu k'icumba kimwe abakozi bagereranya n'uburuhukiro bw'abitabye Imana kasanwe ku miliyoni 29 atatafari canke ibati riguzwe rija kuri ako kazu. Ikindi giteye amakenga ngo nuko iyo hageze gutanga amasoko hahindugwa ivyegeranyo vy'umugwi ujejwe gutanga amasoko bakishiriramwo ivyabo ivyo bakabikora babanje gutera ubwoba abakozi kugira ntihagire usohora ururimi. Bakabatanga akarorero k'isoko baheruka gutanga ingana n'umuri yari dumwe n'imiliyoni 900 ibutihinda babanje guhagarika wari yayitsindiye. Abo bakozi bakaba basozera ubu rwandiko basaba umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutari na gataka kugarukira kuri iryo shirahamwe rigeze ahatemba. Uruganda rwa radio Inzamba rwakuye kuri telefone umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare na gataka Abraham Uwizeyimana kugira atanga umuco kuri ayo makenga ariko telefone yiwe ikaba yari mu kibanza ca kure.
Hawo ntengurutse arakoze mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi naho aborozi bo mu karere k'uburaruko na cyane cyane mu ntara ya Ngozi baragabishwa kutabaga cyane kutandaza inyama z'inka muri kino gihe hateye indwara itaramenyekana kuri ivyo bitungwa. Ivyo bishikirizwa n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubworozi inkuru nziza Serge mu rugendo yagize muri iyo ntara kuri wa gatatu, ahamagarira abajejwe intwaro na cyane cyane abaganga b'ibitungwa gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza mu ntumbero yo kubuza ikwirakwizwa ry'uwo mugera. Ni mu mwumvirize
twamenye uko ariho ingwara yatenga mu ntara ya Ngozi mbere yuko ari abahanini hereye mu ntara ya Kirundo, aho ahanini inka ifatwa iva amaraso mu zuru ikagira ubushuhe bwishi kambere ikagira n'intege nke muri rusangi mbere rimwe na rimwe ugacuhura n'amaganga yayo arashobora kumameze nk'avanze n'amaraso. Nico gihe hari ingingo zihuta zake zifatwa abonyene bajejwe magara ibitungwa mu makomine no mu ntara bafata kanije n'intwaro acyafatwa ingingo yuko mu buce iyo ngwara yadutsemwo hoca hagarikwa uruja n'uruza rw'ibitungwa mu bwo buce. Kuva hibonekeza iyo ngwara hariho umugwi uva mu kigo kijejwe gupima waciyuza urafata ivyo bipimo. Mu bipimo rero vyafashwe hariho bimwe twahuye harimwo ingwara twita amakore mu gifaransa bayita brucellose, ariko uwo mugwi nyene warasubiragaruka n'ubundi kugira usubire ibindi bipimwa kugira ngo ubandanye usuzuma neza uko ingwara zifise ivyo bimenyetso nababariye uhura ari ingwara atari nke. Vyumvikana rero yuko abahinga bategezwa kwitonda cyane kugira ngo barabe by'ukuri igitera iyo ngwara. Uri kuraraba amakore ariyo twita iyo brucellose mu kirimi rw'ifaransa, ibimenyetso byayo ahanini yoyo nta byo byuko igitungwa kivumwona ahanini uhura birimwo. Ubwa mbere na mbere kirazira yuko n'ukuri hari umuntu yohirahira ngo arye inyama yo bivuye kw'ico gitungwa ikigwaye uko murumva yuko biri micibiri harashobora yuko hashobora kuba igitungwa kigapfa rero gipfuye aha a dusabe dushimitse yuko abajejwe amagara y'ibitungwa mu ikomine mu ntara ico gitungwa baca bagihamba kandi bagashira ko ya miti ituma uwo mugira wishe ico gitungwa ucoherera ngaho nyene. Vyumvikana rero yuko ata muntu yohirahira vy'ukuri ngo akije uko murumva natwe turacapima turacarondeza kugira ngo tumenye neza yariyo ntamwe rero wumva twohora ingwara ishobora kubifata nk'abantu urumva yuko byo bari bibi cyane.
Mu gisata cy'impunzi haravugwa umugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania uriko urategurwa n'ubutegetsi bwa Tanzania kugira ngo uzoje mu Burundi kuraba uko umutekano wifashe hanyuma ugaruke kugira impunzi gutahuka. Ibyo bikaba byamirizwa n'impunzi ngo kuko umwe wese azi icyo yahunze. Impunzi dushikizwa na mugenzi wacu Vanessa Muhiteka.
Ikintu giteye amakengizo mpunzi zidutana Nyarugusu ni uko abo bantu batugwa n'abategetsi b'igihugu cya Tanzania, icyo nacyo kikaba cyerekanye kuva mu 2015 ko kidakeneye impunzi z'abarundi ngo barondeye kuva kera gutahukana ku ngufu izo mpunzi gushika ubu ngo ntibyari bwashoboke. Uko kurungika abo bantu mu Burundi kuraba uko umutekano wifashe babona ko ari urundi ruyeri rwo kubatahukana ku nguvu bafatiye ku bizo ba byarashikirijwe n'abo bantu bivugwa ko bazoba bagarukanye n'abategetsi bo mu Burundi. Umvirize umwe muri izo mpunzi aravuga amakenga bafise.
Hari ikintu cyaduteye amakenga cyane, urumva wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu bagomba kuwushitsa. Uno munsi batoye abantu ngo bazoje i Burundi ngo kw'amahoro aboneke. Batoye abantu batandatu ngaha mu nkambi ya Nduta ifatanye n'abahoye Mutenderi, hanyuma i Nyarugusu batoye abantu batanu b'ibyitso byabo, hanyuma ngo bazogenda i Burundi bazomara indwi zibiri ngo batembere hama bashe baza ngo bazananye n'abategetsi bahariya ngo bavuge yuko amahoro asesekaye iwacu i Burundi. Bice bikunda ukuntu bacirukana ku nguvu aba bagabo bariko bakora mu kinyegaro vyihuta kugira ngo bikunde mu kwa gatandatu badire icyo bakoze mu kutwomora.
Ibizova muri urwo rugendo impunzi ntizizovyakira neza kuko umwe wese araziciye yahunze kandi yahunze ku gatwe kiwe. Ikindi ngo ni uko hariho abari barahenzwe barahunguka mu nyuma basubira guhunga kubera atamutekano bari bafise. Umviriza uwundi nawe ari muri iyo kambi ya Nduta.
Ntibishobora kubyakira neza kuko uwo aba bantu batora adaserukira impunzi arazi neza wewe icyo yahunze. ibituma umuntu ahunga umwe wese akizi mu mutini we rero ntibashobora kudufatira kivunga ngo umuntu umwe cyangwa babiri batatu ngo baragiye ngo kuraba ngo igihugu cy'ubundi ko kirimo ngo amahoro ngo n'umutekano hanyuma bakibavayo baje kubwira impunzi ngo umutekano warabonetse ibyo ntidushobora kubyakira tubyakira nabi mbere kuko ibinye leta ya Tanzania ndetse na HCR bagiye babikora bagashyiraho ibintu abantu bakajya mu Burundi kuraba ngo Burundi burimo amahoro n'umutekano byagiye biba aho impunzi zirukanwa ku nguvu hariho umugwi nk'uwo nyene wari watongiye ukaba igihugu kimwe ko kirimo amahoro mugabo ayo mahoro tumadushika mu Burundi ntayo twabonye twakije tutatunga turahunga gushika n'uyu munsi tuguma twitwa impunzi.
Ivyo biri uko mu gihe ishirahamwe rikirisu urigwanya ihohoterwa ry'ikiremwamuntu akati Burundi mu cigwa iryo shirahamwe yagize yerekana ko impunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania na Kongo iharanira demokarasi zidasiba guhohoterwa. Ntitwashoboye kuronka uburongo ikambi yandutsa aserukira leta ya Tanzania kugira ngo yemeze canke ahakane ibyo byagirizwa n'impunzi.
Hadi inzamba gateka kawe ni na hano rero duce dusozerera ano makuru twateguriye shimemwe mwese mwadukurikiye bagenzi banje bayatorokanije ndabashimiye Eddie Claude ni nazwe mwari kumwe kuri miko ndabasezeye naho butaha.